uwo mwigeme w'imyaka 35 yavukiye muri quartier ya Kitoke mu gisagara cha Bujumbura nimwe mu quartier aramura abakinyi benshi haba mahungu canke mu bakobwa mu ntango y'uno mwaka niho Belize ni nahazwe yaronye impamya bushobozi yo kumenyereza umupira w'amaguru bita licence B itangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF iyo mpamya bushobozi itanga uburenganzira bwo kumenyereza mu cicaro ca mbere uwo mwigeme amenyesha ko yatanguye gukina umupira w'amaguru akiri muto mu mwaka 2002 mu mugwi wa La Colombe uwo mugwi wo mu gisagara ca Bujumbura wakina icicaro ca mbere mu higanwa ry'u Burundi Belize ni nahazwe yakina inyuma muri uwo mugwi yahagaritse gukina mu mwaka 2016 muri uwo mwaka nyene amenyesha ko yaciye atangura umwuga wo kumenyereza akazi kiwe yagatanguriye muri uwo mugwi wa La Colombe Belize ni nahazwe yarateye intambwe gushika mu mugwi serukira gihugu aho yari cegera c'umumenyereza mukuru mu gikombe ca Afrika mu gihugu ca Maroc mu mwaka 2022 iri nahazwe yabwiye ijwi rya Amerika ko hari icy'abarongozi ba Interstar bamushimye kubona agirirwa icyizere
cya mbere novuga icyo babando ndende baza ko ari impamya bushobozi umuntu we bafise kinshi akabiri kubona banyumvire jewe nka Belize nibaza ko bari bamaze kubona basi na bike bike by'iwanje no bantanga ubumenyi bwanje no bafite aho bugera bwose bakavuga urya nti tumwiyegereje byo babyiza
umwigeme agiye mu mugwi ufite abakunzi benshi kandi batihanganira gutsindwa amenyesha ko ako kazi ko kumenyereza yakagiyemo azi ko katoroshe
ahantu hose umumenyereza agiye abarondera akazi kiwe gashimwe atsinda abarondera ikibanza cyiza meme se atatwara igikombe ariko agume hafi nta muntu amumenyereza aryoherwa ari hari inyuma munsi y'umurongo utukura nta n'umwe twese tugenda kuko yaba mu bakobwa yaba mu bahungu umuntu wese agiye muri shampiyona mu ihiganwa n'uguhiganwa umuntu wese ashaka ijya place iri imbere
abamenyereza b'abagabo bakiriye neza umuzi wa nyine nahazwe mu gisata cy'umupira w'amaguru w'abagabo Nduwantare Ismail amenyereza umugwi wa Magara Young Boys wasozereye ihiganwa uri mu cyondo cya 11 mu migwi 16 amenyesha ko iterambere mu Burundi
nyeze nibaza ko tutohuza imico y'ikirundi n'imico y'umupira w'amaguru kubera mu mupira w'amaguru barabumenye nakujya na twebwe abagabo bishika tukaba solicite mu ekipe y'abakobwa nawe abaye solicite muri ekipe y'abahungu esiritu ya premier division nibaza ko twatandukanya imico y'ikirundi n'imico y'umupira w'amaguru
Nshimirimana Liliane arongoye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino mu Burundi amenyesha ko ari agateka ku bakenyezi bari mu nkino
navuga nti n'agateka ubwa mbere icyitegererezo kuko muri kahise k'umupira w'amaguru reka mbere no mu nkino bw'amaboko si henshi dusanga abamenyereza b'abakenyezi bizerwa kuri urwo rwego bakaba abamenyereza bakuru na cyane cyane umupira w'amaguru
Liliane Nshimirimana abona ko ini nahazwe Belize yuguruye amarembo kuri kazoza kugwaruka mu Burundi
abakenyezi barakunda kwikumira bakigira abantu ntacyo nshoboye ariko rero Belize nibaza yuko atanguye kugurura imiryango kubona umugwi wo mu cicaro ca mbere w'abagabo ugira uti ingo wewe Belize uze tumenyereze byerekana yuko hariho icyizere ko no ku bandi bari mu nkino nabo nyine bashobora gufata cyo no kwita mu gifaransa kariyeri nk'iyo
umukenyezi wa mbere yubatse izina mu mpira w'amaguru mu Burundi ni Ligia Sekera uwo mukenyezi mu mwaka 2004 niho yatorerwa kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yarongoye gushika mu mwaka 2013 muri uwo mwaka nyene niho yatorerwa kuba umwe mu bagize inama nshingwabikorwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Lydia Sekera nawe yatumiye umupira w'amaguru mu gisata cy'abakenyezi utera intambwe uje imbere muri kino gihe abakobwa barakina icyicaro cya mbere n'icya kabiri buri cyicaro kikaba kigizwe n'imigwi 10 mu mwaka 2022 Burundi bwaronse itike yo kwitabira inkino za Afrika zabere mu gihugu cya Maroc muri kino gihe naho umugwi wa Buja Queens uri Bugande mu mahiganwa ya Sekafa huzi imigwi yabaye ya mbere iwabo mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu cyicaro cya mbere rizatangura kuri wa gatanu igenekezo ya 18 Belize n'umugwi wa Interstar bazotana mu mitwe n'umugwi wa Kayanza United ku kibuga Urunani i Buganda mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi kuri uwo munsi azoba ari amateka akomeye cyane mu Burundi kuko uzaba ubaye ubwa mbere ku Burundi bubaho umukobwa amenyereza umugwi ukina icyicaro cya mbere mu mupira w'amaguru w'abagabo Interstar yarangije ihiganwa ry'umwaka 2022 rishyira umwaka 2023 iri mu kibanza cya 13 uwo mugwi mu myaka yahera yo wagwanira ibikombe bikinirwa mu Burundi n'umugwi wa Vital Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.